Mwandanya kumviza radio z'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi RS Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwanamutse Fidel avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aha bategetsi ba Tunisia bavuze cyo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yari mwabimukira barenga amajana 650 bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari hari mu mpera z'indwi irangiye babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo cy'amezi abiri yonyine izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamu iri ku birometero bitarenga 140 ku rundi ruhande ko hakujya yibahari uva muri Tunisia abategetsi b'igisirikare cha Tunisia gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira 657 bari mu mice 46 itandukanye ariko batabawe canke babuzwa kujabuka hagati mu y'iminsi ya 5 n'uyu munsi wa mbere uheze bibiri bya bitatu bya bimukira baturuka mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara abandi basigaye bakaba ari abanyetunisia muri Afrika kandi muri Mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri Al-Qaeda warigambye jo ku munsi wa mbere ko ari uwishe abacangiro bane bavuye mu Burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa Wagner umutego babateze mu micungararo y'Bandiagara hagati na hagati muri Mali imenshi makuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe nabo bacangira u Burusiya ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Mopti mu kwezi kw'indwi uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ariwo ubazwa igitero cyabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri Mali cyari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya n'abo bacangero ba Wagner. Umushikiranganji wa Afrika y'Epfo wo kwivuna basi nawe Tandi Modise ejo kuwa mbere niho yashika muri Moscow mu Burusiya mu nama yatunganijwe n'u Burusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu n'urugendo rukozwe mu gihe u Burusiya bugihanganye n'igihugu cya Ukraine ku rubuga rw'intambara ni mu gihe kandi abasirikare b'u Burusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nuclear ku mugabane wa Buraya uyu mushikiranganji wa Afrika y'Epfo akoze urwo rugendo haizi iminsi itari mike umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken agendeye Afrika y'Epfo urugendo rwa Blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu bya Afrika bishikikiye Amerika mu kugaya ibitero u Burusiya bwagabye muri Ukraine. Afrika y'Epfo ntiyengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara ariko abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganji Modise muri inama mpuzamakungu i Moscow mu Burusiya ari ikimenyetso kigaragara cy'uko Afrika y'Epfo iri ku ruhande rw'u Burusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umugwi ugira kabiri w'abashinga amateka ba leta zunze ubumwe za Amerika bari bamaze iminsi muri Taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na Perezida Tsai Ing-wen hamwe n'abandi bategetsi ba Taiwan. Ugo rugendo rwabo rwakurikiye ubwo umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi. Ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya Taiwan mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abashinga amateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate Eddie Marquet i Taipei ku mugwa mukuru wa Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi wa mbere ko Ubushinwa buriko burarenza urugero mu kubyifatamwo nabi kuri izo ngendo. Ambasaderi w'Ubushinwa muri nawe Zhang Yun yavuze ejo ku wa mbere ko urugendo rw'abashinga amateka aragasomborotso kandi ari guca kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje kwidakwiye gufata Taiwan nk'igihugu cigenga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umushikiranganje w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergey Shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres baraganiriye ku kibazo cy'umutekano ku ihinguriro rikomeye rya nuclere gi Zaporizhia mu gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara. Ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko Shoigu yaganiriye na Guterres kuri telefone ibiganiro byari bishimikiye kugukingira icyo kibanza gikomeye. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nuclere gi Zaporizhia ryaragabwe ko ibitero aho Uburusiya na Ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ibyo bitero. Amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nuclere rikomeye cyane ku isi. Nicyo cyatumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri icyo kibazo. Ukraine yagiriza igihugu cy'Uburusiya ko kiriho kirakoresha icyo kibanza nk'ikirindiro cya gisirikare cyo guteguriramwo ibindi bitero Uburusiya bugamije kugaba kuri Ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho by'Uburusiya.
Urakoze rero Yesu bigira Imana ku makuru yo hirya no hino ku isi ubaje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje ucese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5% mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%.
Ntizo kizinduka nyinshi kuko wewe kugiwe gambi yiwe mugambi nyamukuru ari mugambi yise bottom up sigura kwa mugambi kuduza abari hasi bakuru tuzi buto buto.
Ubone Dieudonné ndayishimiye umurundo akurikiranira hafi politike muri Kenya. Ejo ku munsi wa mbere tariki ya 15 y'ukwezi k'umunani mwaka 2022 abategetsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko abasirikare b'abarundi binjiye muri ico gihugu kwifatanya n'igisirikare cyaho nugamba ko kugwanya ibigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa mbere William Ruto niwe yatangaje ucese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya n'amajwi 55.5%, mu gihe Raila Odinga bahiganwa yaronse amajwi 48.9%. Mu kiganiro mugenzi wacu Timishimwe yagiranye n'umunyakenya w'umuhinga mu bya politike Dr. Moses Toffab yavuze ko bigoye kumenya icy'insinzi ya Ruto ivuze ku banyakenya kuko urundi ruhande rutaremera ko rwatsinzwe.
I think the most important thing here in terms of what that victory means is consensus around.
Ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi cyane ukurikije icy'insinzi ivuze ari ukumvikana ku byayihuye. Ndumva ikintu gikomeye ari uko abakandida bombi bari bahanganye bemera ibyavuye mu matora. Rero ku kibazo cy'amatora hari ikintu twita kwemera gutsinda. Umuntu watsinzwe akemera ko yatsinzwe. Ibyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane kuko bituma icyo gihe uwatsinzwe adahangana. Rero kugeza ubu ntago birasobanuka iki insinzi vuze kuko ubu tugomba kwitegura ko bishobora no kujya mu manza mu gihe uwatsinzwe yaba atemeye ibyavuye mu matora. Aho rero niho twaba twizeye ndetse tunabona iki insinzi vuze, ariko kugeza ubu ibyo nabonye mu binyamakuru insinzi yizihizwa mu gihugu hose, ariko biranumvikana ko hari umubare muto w'abanyakenya batabyishimiye. Rero nakubwira ko mu magambo make uko bitarasobanuka neza biraterwa n'uko urundi ruhande rwemeye ibyavuye mu matora.
It will depend on whether the other political actors are going to accept the outcome of this election.
Ubwo Ruto yiyamamazaga hari byo yemereye abanyakenya birimo guteza imbere ba rwiyemezamirimo abahinzi n'aborozi guhanga utuzi cyane cyane ku rubyiruko rudakora ndetse no kugira umubare byibuze wa kimwe cya kabiri cy'abagore mu buyobozi. Ubu rero aratowe abaye perezida. Ukeka ko ibyo azabikora cyangwa ni ururimi rw'abanyapolitiki bakoresha biyamamaza?
Yeah, look, if you look at Ruto, he presents himself as somebody who emphasizes the question of working hard, you know, the hustler nation.
Agaragara nk'umuntu ukora cyane ukorera abanyagihugu. Ntekereza ko ibi atabivuze nk'umuntu washakaga gusa umwanya, ibyo yavuze azabikora. Ariko nanone tugomba kumva ko ibintu byose abanyapolitiki bavuze ko bazakora biyamamaza atari ko byose babishyira mu bikorwa. Ubona afite ubushake ariko nk'uko nabivuze kugira ngo bigerweho bizaterwa n'uko uruhande rwatsinzwe kwara cyane cyane uheriye kubyo yigeze gutangaza aho yumvikanye avuga ko adashaka politiki yo gukorana mu ntoki. Yemeye gukorana n'abandi banyapolitiki ariko kugira ngo abyemeze nuko leta ye izabanza gukora ibyo yasezeranije abantu. Nicyo kintu cy'ingenzi mbona. Ikintu mbona gikomeye ni ugukora ku buryo abanyakenya bose basenyera umugozi umwe, bagakora bose bafite intego imwe. Ibyo natabigeraho azabatsinzwe bizamukomerera cyane, kabone nubwo yagaragaza ubushake bwo gutanga cyangwa kugeza ku bantu ibyo yabemereye. Abatishimiye ibyavuye mu matora nabo agomba kutabibagirwa, akabereka ko abanyakenya ari umuntu umwe bagomba guterana imbere nta mwanya w'intambara no gusubiranamo. Rero ndumva ko afashe iki cyerekezo yazagera ku ntego ye yo gutanga ibyo yemeye.
Kenya, I believe that you will be able to deliver on those particular promises.
Moses Tofa, umunyakenya umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Thank you so much for having me.
Tukivuga kuri inkuru, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Jean Bosco ku bwayo murundi akurikiranira hafi politiki ari ku mugwa mukuru Nairobi, amubwira uko insinzi ya William Ruto yakiriwe.
William Samuel Ruto ajeje ubunyene gutangazwa ko we yatsinze aya matora nk'uko mwarimu bivuze. Ahejeje gushyikiriza ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane, kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga, ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza. Ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi. Ati nemeye ko mu butware bwanje nzokorana na bose. Ati nabo muri opposition n'abashyize inyuma cyaba ikintu cyiza abantu bashimye, kuko ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumva na mu bihe by'imyamamazo. Yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze. Ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane, yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora bari basanzwe barongoranya igihugu, kwa mushimira cyane imyaka 10 bamaze bakorana, kandi ko azohora mwubaha kandi atazogaruka muri byakahise. Yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise, agiye ahubwo kuraba imbere.
None aho ngaho utuye Dagoretti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa Nairobi, abantu bifashe gute? Barabyina insinzi, umwuka uhari umeze ute?
Umva, ubu ndakubwira, tuvugana mvuye ku irembo na tembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda, bafite ibyatsi mu mabarabara. Ni ukuvuga hari umunezero utoroshye, ubona amapikipiki ahita yiruka bafite imitamana, bari gukora celebration kabisa, baranezerewe cyane. Biboneka ko bari biteze cyane uyu munsi.
Aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje. Wabibonye, hari na bamwe mu bagize kare akanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe, hari batatu gusa bivanyeho, batangaza yuko batemera amajwi atangajwe. Nubwo bose bari muri ako kanama, ibyo bisobanura iki?
Ugiye kuraba uko byatanguye kuva bakiriko baraharura ya majwi yagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabangana mbere hakagiraho abantu twokubaza tuti twabona yuko bari busubiremo atawuri mushikane 50% guteranya umuntu umwe ariko ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa 9 byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batariko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko arindwi ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe n'ibituraba kuko hari ibyo tutumvikanye ko ntibyadutangaje ko twari twibagiwe tuti uyu mwanya ni uw'iki ubu rero ikintu umuntu uwo ari we wese yokwibaza ugerageje gusesanga ukaraba nuko umuntu wese yokwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nkuko tubimenyereye ubwo Raila Odinga ari butware ibirego kumure muri sentare hanyuma barorere imbere y'uko uwatangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi Kenya igafite ukuntu usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka hafi aho ntuye jyewe ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga Ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere katari kure yacu nkaho bita za Kisumu nkaho bita Kibera n'ahandi hatandukanye aya masaha aratekanya abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye no guserebra icyo twa twiteze nuko Raila Odinga nawe yarakwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikira nawe bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubu nataravuga
uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanuka gute kuba we atarahari
ugiye kuraba Raila Odinga ubwa mbere yiyamamarije kuri intebe y'umukuru w'igihugu ndabona bugize gatanu no mu buheruka naho nyene aho William Samuel Ruto yari yamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC yabanze kamenyesha abakandida imbere y'uko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi iki kimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko nuno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza
Bosco Kugayo umushyenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
turabandanye kubashikiza ukuntu abanyakenya hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi politiki muri Kenya bakiriye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye na Dieudonné Ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politiki muri Kenya akaba kandi aba muri ico gihugu Ndayishimiye yaramubwiye ukuntu ibintu vyari vyifashe mu ntara ya Kiyombo muri Kenya inyuma y'uko umugwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko William Ruto ari we yatsinze ayo matora
nkuko ubivuze nivyo nga muri Kenya uturere turatandukanye nkuko uturere dutandukanye niko buri karere buri mukandida ari populaire muri ako karere ego bo akarere merereyemwo asanzwe ari muri Central Province o umuntu asanzwe ari populaire waramutse watsinze ari William Samuel Ruto Onyine we yasanzwe ari populaire mu karere ka Kiambu ego
hari ico bari bamwiteze ko cane nk'iyo aje mu kwiyamamaza canke ariko araganiriza abanyagihugu babona ko bipfuza ko ari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere canke mu gihugu muri rusange William Ruto yabemerera iki
bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe mu migambi yiwe umugambi nyamukuru hari umugambi yise bottom up afise kugira ko ari umugambi wo gufasha wo kuduza abari hasi bakuru tuzi buto buto kugira ngo baronke kwibeshaho mu buzima agafata akarorero kiwiwe kaho yavuye kaho yatanguriye akavuga yuko watavukiye muri presidence nka Uhuru Kenyatta akavuga yuko wewe yavutse ya byawe numwirimizi umworozi rero na akavuga ati aho ngizi byavuye gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteze imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima donc ni yise bottom up kuduza akaba agafocusinga gose kuri kuba kenyezi batandaza utuntu duto nk'aba mama abo yita ba mama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mukwiyamamaza kuyiyegereza abantu bato bato
none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho bari amakenga bo bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora akumbure n'ukuntu Raila Odinga atanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe byo babisigura iki ho bari amakenga kubijanye n'umutekano
oya ayo makenga nayo turabona nakaruru tuhiriyemo akare duhiriyemo kakiambu mu mateka y'ibintu byigeze byagira ba muri Kenya ibintu nk'ibyo ntizigeze bihaba n'igihe sinzi ngira kubera bage kenshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinabifatira kuri icyo onye gusa hamye ari ahantu watekanye kuva kera bo mu karere mereremwo sinabyo ntabwo tubyibaza abatatu abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta n'umwe afite ubwoba kuri icyo onye
turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotare abo bamama mboga bo bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora
ego byabahimbaye gose baryohewe bamwe umva abaye gusimbagurika of course ni tushobora kuvuga yuko biri final kubera uradi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ivyemeza iyo meze cyangwa mu matora mu matora aherutse ya 2017 niho narindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwamo ariko ezimake uko abandi nyine yubatswe kandi gutsipacye batsinda mu nyuma urumva yuko n'ibinye of course baraselebratinga bararyoherwa kubyabaye barahimba ariko barahimbarwa kubyabaye ntaho tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare yemeza cyangwa yakana amatora ku mubyo yakumiye agenze
Dieudonné
bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaza kwitwara ego
birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangura imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikirana hafi politiki y'igihugu turagushimiye cyane
Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu mu ntara ni cyanyu
rero ku munsi wa mbere itariki ya 15 ukwezi k'umunani mwaka w'2022 abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare cya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu manuko nk'uko byatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Marke Longo avuga yuko Abarundi binjiye muri teritwari ya Uvira barahitwa Rubirizo mu kibaya cya Rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya Kivu y'Epfo
C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
Il y a des actifs. On va courir ou amener les tarifs à tous les négatifs. Nous pouvons comme nous allons accueillir les membres de la Kabili. Nous avons signé des engagements au Burundi. Dijeje comme garagaro muri Congo. Mon carré kagi siri carré kasa Sokola de. Il est signé des engagements au Burundi. Kuru vuzihereri mchigo chama uguwa charubilis. Kande jaje mugu ego gogo risamu ingufu. Ingufu zish. Kiwe na wakuru yuko bia mudiango yuko bia Afrika kula serazuwa mugo ebo kugwani mikuwa ituwa ajubi gwani andi makuru yuko bia Amerika likesho yungo mwasirikare bani mkibacha rusizi yemeza yuko la wasirikare magana tanda tumirungu tatu bomu Burundi binjiye muri Kongo banyu ze kumpaka wavugizo uri kuri Kiribu gusa kwinjira muri Kongo kwa wasirikare wa Burundi bamwe mu bagize societe civile zo mukibacha rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu kona byo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho. Bernard Kadogotondo ni umuyobozi wa societe civile mu kibaya cya Rusizi yagize ati
ni Burundi niba tubanayisekirize teritwari ya Uvira na Fizi alors Rwanda
aba Barundi nibo bateze umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi. U Rwanda nirwo ruteze umutekano muke mu ntara ya Uvira ruguru yose naho Uganda nayo iteze umutekano muke muri Zaituri. Abo bantu ntibaje neza iwacu kuko ari bo bateze umutekano muke kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ari ujya kuzimya. Bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twafize Uvira na Mwenga hari icyo basaba izi ngabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC mu kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho
nibaze bakore neutralite donc bagarura amahoro mu karere abaturage bahinge abaturage batahe bahinguke abaturage basubira iwabo basubira mu myana yawo ega bari abagabo nimbabaje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari cyane ufata kibazo kirimo ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reyelema misiyo bahawe bazayikora kuko bayihawe icyifuzo cyacu nuko boza batabogamye nuko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati y'amagroup arme donc bakayademansela badashingiye ngo nabangaba cyangwa nabangaba.
Ingabo z'u Burundi zinje kumugaragara muri Kongo mugeze icyaragazi yakana yuko zitari ku butaka bwa Kongo mu kugwanya ishyamba z'Abarundi za Red Tabara nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Runi. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika.
Inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru mubandanye mukurikira programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire ibihe byiza.
Yeah! 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 Ye